VOA. Iyi ni ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri umunsi wa gatanu itariki ya 17 kwezi n'ukwa gatatu umwaka 2017 dusamiranira hano i Washington DC muri kumwe na Louise Bigirimana kuri micro yure n'umwanya waca kiganiro mukunda kiganiro muri isanga kiganiro mutegurirwa kandi mugashikizwa ni radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nkuko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ariko hano muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka abanze aducire ku mayange ayavugwa mu karere. Oriane
murakoze cyane. Aloise Bigirimana ndabaramukije namwe mwese muduteza amatwi amakuru ku Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite ishatse ku murongo atubwire bimwe mu byavuzwe. Hariko haraba ibiganiro n'abavugizi b'ubushikiranganje bwa leta butandukanye mu ntara ya Makamba. Fidelite utubwira bimwe mu byo abashikiranganje abavugizi b'ubushikiranganje bashikirije.
Cyane ubazo zabajijwe aho ijyanye n'amaradiyo, aho amaradiyo atanu yagize ingorane mu gusamburwa igihe hakwa kubikwa cy'ubutegetsi bakomeje umwaka w'2015 harimwo abiri amaze gukora ariko ayandi akaba atarakora. Arabagarutse kuri radiyo ya Bonesha FM urwego rwa CNC rw'igihugu ryo tungira ibimenyeshamakuru ruvuga yuko ata makosa wagize iyo radiyo. Aho rero uteje ubutungane uvuga ubutungane yabakijwe n'abacavuga yuko amatoza kuri iyo radiyo akikora kogwa kandi yuko buba bwangu bigiye kudadanuka. Ikindi rero Riana cavugiwe muri iyo ibiganiro nuko amaradiyo muri ayo abugize uburenganzira bwo gukora abandanya asamirana cyane akavugwa amaradiyo asamiranira hanze y'igihugu, aho ayo maradiyo agabishwa na leta y'u Burundi bicije ku mvugizi wayo yuko asongera ikibi mu kindi.
Urakoze cyane Fidelite ishatse. Turumva yuko havugiwe byinshi cyane muri aya manama y'abavugizi b'ubushikiranganje. Mu kanya kari imbere uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye zo bukoze. Ahandi naho abana batanu mu muryango umwe baraye baseze isi, abandi babiri barakomereka cyane ku mutumba wa Gafumbegeti zone Butahana muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki kubera imvura nyinshi yaraye guye muri iyo ntara. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanye nkara ducira ku mayange.
Imvura yaguye kuva igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri uyu wa kane niyo yahitanye ibibondo bitanu byo mu muryango umwe bisezera isi, bandi babiri barakomereka cyane ku mutumba Gafumbageti nk'uko amakuru dukesha mu standeri wa komine Mabaye abivuga. Uwo mutegetsi avuga ko iyo mvura yari nyinshi ituma umusozi usiduka uhitana inzu abo bana bari yajyamyemwo. Mu standeri wa komine Mabaye Pascal basaba urwuzuye avuga ko iruhande y'urwo rupfu rw'abana batanu imirima n'amazu bitari bike nabyo nyine vyononywe n'iyo mvura.
Imvura yatumye abantu batanu ku mutumba wa Gafumbegeti muri zone Kahana bivuye ku mvura yarayigwa muri ijoro ryakarinyinshi. Ni mu muryango umwe kuko bari basinziriye, batanu muri bashiritse Imana, babiri nabo bari kwa muganga. Hari imirima yononekaye n'amatongo amwe yaratwawe agiye arasenyuka. Baduhaye na raporo yuko hari n'inzu zimwe zimwe zavuye.
Iyo mvura kandi yatumye ibarabara rya Bujumbura Cibitoke ridahita kuva ku mugoroba w'uyu wa kane mu gace ka Nyamitanga turi muri komine Buganda. Ivyondo vyaruzuye mu ibarabara bituma abari bavuye mu gisagara ca Bujumbura canke ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke basubira iyo bari baje bava. Ivyo bivugwa na Musafiri Jean Paul, umuhanuzi wa mustanteri wa komine Buganda ajejwe iterambere.
Aha bayi cane asinzikaye ni mu Nyamitanga, aho ibarabara ryononekaye cyane ku buryo imiduga minini minini, imiduga mito mito yose yaharaye, bica bituma abantu urudandazwa ibi byo kugenda guhanahana bajya mu ingendo zisa nk'aho zihagaze.
No mu gitondo
ibice bimwe bimwe naho nyine by'imvura nk'iyo bya byononekaye i Bujumbura. Mugenzi wacu Diane Ndonsi naho nyine adushikiriza aho yashoboye gushika kuko byagenza bidusigurire mu ncamake.
Ani Rwanda y'isoko yo muri zone Buterere ku ibarabara rya 12 ry'ikaburimbo rimanuka riva ku mutakura gushika ku ibarabara rija ku kibuga cy'indege. Hari amazi menshi mu ibarabara yateze ku bw'iyo mvura yarayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. imodokari zirengana zisoboka kuko mapine arengegwa n'amazi abantu nabo mu kwajabuka bagenda bahetswe ku migongo y'abantu canke ku makinga y'abari ko baraca amafaranga
ni senksa mushikanje kujabuka
naho ni haruguru yayo mazi abandi bantu bari ko barakora ibikorwa byo gukwega ikiraro cyatwawe kugira ngo bagisubizaho cyahora amakuru dukura mu bajeje umutekano muri iyo zone bavuga ko inzijana 35 arizo zabomotse 139 nazo zishobora kubomoka umwanya n'umwanya ahandi hasinzikajwe niyo mvura ni muri quartier Buhinyuza na Bukirasazi zo muri commune Kinama ahabomotse amazi 9 nkuko amakuru dukura mu bajeje umutekano muri ako karere abandanya bimenyesha
Urakoze mugenzi wacu ku makuru adushikirije. Ubu naho n'umwanya waca kiganiro mukunda muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio n'ijwi ry'Amerika nkuko muheje kuvyumva mu makuru dushikirijwe n'abamenyesha makuru bacu i Burundi murumva yuko ibara ryarayiriguye i Burundi abantu batari bake bahasize ubuzima bivanye n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe bivanye nuko nona ibidukikije imvura rero nyinshi yahitanye abantu batari bake tukaba tubabaje ndonga hakwijwi rya Amerika mura tubabarira kandi tukaba tubafashije umubabaro uruharare rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije nivyo tugira tuvugane kuri munsi wa gatanu Burundi buracafise ico bwishimira mu karere burimwo mu bijanye n'ibidukikije naho ibitari bike vyononywe ibindi bigasamburwa kubw'ibihe by'intambara Burundi bwagiye buracamwe bimwe muri ivyo Burundi bwishimira hari ishamba cimeza rya Kibira parke ya Ruvubu mu buseruko ibiyaga biri mu buraruko bikaba birumbirwamo n'inyoni z'ubwoko butari buke hamwe n'ikiyaga Tanganyika kimwe mu biyaga byagutse ku isi kandi kirimo n'ubwoko bw'amafi atahandi yasanga ku isi Burundi kandi butuwemo n'inyoni z'ubwoko bwinshi inguge amafi inyoni ingona imvubu hamwe n'ibindi bikoko bitari bike biryoheye kuratira ijisho ariko naho biruko ikigo cy'abanyamerika USAID kijeje iterambere ku isi mu byigwa cyakoze ku Burundi mu mwaka w'2010 cyavuze ko isi y'u Burundi ibandanya kubangamirwa n'igwirirana ry'abantu hamwe n'itahuka ry'impunzi amashamba cimeza akabangamirwa na cyane cyane n'abanyagihugu bacibiti baronderamwo inkwi zo gutekesha hamwe n'amakara ashogwa mu bisagara ni navyo rero biriko biratera intambamye duhejeje kumva imvura yisegenya ihitana n'abantu batari bake leta y'u Burundi yarakoze ibitari bike kugira ikingire ibidukikije ariko haracakenegwa n'ayandi mashirahamwe yabaye mu gihugu na mpuzamakungu ayisahiriza muri ico gikorwa abakenyezi bari mu bahagurutse mu gufasha muri ico gikorwa na nyaburya ari nabo bafise n'uruhara runini mu gukingira ibidukikije kubungabunga amatungo yo mu butaka hamwe n'iterambere rirama Umutumire mu kiganiro cy'uyu munsi ni Madame Jeanette Karirekinyana. Jeanette Karirekinyana ni umukenyezi arongoye ikigo mpuzamakungu ASSI cishinze gufasha mu bikorwa by'iterambere mu camake ariko yashize ingufu mu gukingira ibidukikije bivanye no kurwanya ubukene n'inzara no guteza imbere abandi bakenyezi nkawe ikigo asesi rero gikorera mu Burundi Madame Jeanette Karire Kinyana turi kumwe kuri telefone Madame turabaramukije
ndabaramukije
turabashimiye kubona mwafasha gakanya kugira mwitabe ikiganiro ku ijwi ry'Amerika
yego murakoze kandi ndaramukije mari kubatwumviriza
murakoze Madame Jeanette Karire Kinyana mu mwidondoro duheje gukora mu kanya hari kindi mwokongera ko Jeanette kubatamuzi ninde akora iki mugire nico mutubwiye cereke asesi mu camake
murakoze mabivuze neza asesi ni shirahamwe mpuzamakungu yatanguriye muri Canada mugabo iri mu Burundi kuva mu 2010 niho dukora ibikorwa by'iterambere bifatiye mu bikudu bidukikije mu bintu dukora turarwanya ubukene dufatiye dukoresheje ibidukikije kandi turarwanya na malaria dufatiye ku bidukikije tugahimiriza n'abanyagihugu cyane cyane abakenyezi kugira bafate neza ibidukikije kubera ariyo ariho dukura ibifungurwa nibyo dukuramwo ibidukeneshe mu byo turwanyisha ubukene nibyo dukuramwo n'imiti itandukanye hanyuma rero niyo migambi dufite nka Burundi cyane cyane mwumvise kurwanya malaria dukoresheje ibitegwa dukura mu gahinga hirya no hino tukaba dukorana cyane cyane n'abakenyezi
urakoze Madame Jeanette Karire Kinyana imbere y'uko umuntu atanguza ishyirahamwe cyangwa umugambi kanaka abafite icyo yabonye gihaze kikaba ari naco kimusunika kubikora niki cyatumye usubira mu Burundi nk'uko wavuze uko wari mu gihugu cya Canada ukaje gutanguza umugambi mu Burundi
muri mu bihugu biteye imbere hariho abanyafrika benshi ariyo bari nka jewe nakorera mu bushakashatsi muri Université Laval muri Quebec hanyuma nkaba nkorana n'abashakashatsi mu bintu bitandukanye hanyuma mugabo nkaguma niyumvira i Afrika nkaguma niyumvira u Burundi tuvuze ibyerekeye kurwanya ubukene cyangwa kurwanya indwara nka malaria ubivugiye muri Canada ubibwira abantu bakumva mugabo ntacyo biza bifasha abafite ingorane ariyo abanyagihugu ba Afrika hanyuma narabyumviriye mbona numvise ngo hariho amavuta ngwanya mibu avuye mu bitegwa maze kubibona nkabona yuko bishoboka nca niyumvira bwa Burundi bwacu ya Afrika y'iwacu ibangamiwe cyane na malaria murazi ko unye malaria mu Burundi yabaye noneho epidemi hanyuma rero nca ndiyumvira ndazana uyo mugambi ndawereka leta y'u Burundi iranyemerera yuko uyo mugambi ushobora gufasha kunganira kurwanya inzara n'indwara hanyuma bamaze kutwemerera gukora nca ndakora ndaza mu Burundi mu myaka itatu nakora ntaha muri Canada imiti yose nkaza rimwe mugaba kuva mu 2014 aho mboneye yuko mu bitegwa twateye nka Kataria twakuye hanze muri Canada gishoboye kuvamo amavuta gishoboye kuvamo n'ibyo dukoresha mu gukoropa nica ndaza noneho kugira dukore n'ibindi ma produits yandi n'ukugira negere abanyagihugu nshobore n'ukubahimiriza ku bindi biterwa bisanzwe biriho hanyuma rero nca ndaza kuva mu 2014 na 14 n'ugushika unyi tumaze kurangura ibitari bike tumaze gukorana n'abarundikazi bo mu ma province atandukanye
ego reka duce tudugira kuri ico nyine cyane twibande ku ruhara rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije mwavuze ko mugwanya ubukenye mufatiye ku bidukikije ivyo bintu mubikora gute
tumaze guhimiriza abanyagihugu kubyerekeye ibyo byatsi byimeza n'ibindi batari bahora bakoresha mu ndabiri ko biranyika biriko biranyika biriko birahera mu gihugu barabonye yuko bashobora kubihingura mu bintu nk'amasabuni bacha rero tuca tubahimiriza kugira babirime babirondere hanyuma nabo bakabirondera bakabizana nk'ibicayicayi cyangwa imikaratusi cyangwa ibya icanda cyangwa ibiridzi bakayizana kuri iwacu muri asisi kuri biro tukayibagurira nka kujya bagurisha icyayi ikiro cy'icyayi bakigura 250 kandi ari gitegwa gishogwa hanze natwe tugashaka ngo tugigurishe tukurishe abanyagihugu bakure amahera muri ibyo byatsi ikiro ku byatsi tugura nk'300 cyangwa 400 cyangwa gushika no ku 700 ariho bimwe dukura ku kiro 700 y'amafaranga y'amarundi hanyuma duca tubabikira amahera muri microfinance abanyagihugu bagahembwa ku kwezi nka kujya umuntu w'umufunksionera akorera leta ahembwa amahera hanyuma rero bagaca babona akamaro kabo noneho bakabona yuko nibivuye muri ibyo byatsi twahinguyemo amasabuni ayo masabuni bakaba bayakoresha mu buzima bwa minsi yose bakayiyoga akabarinda indwara zo kurubukoba no kuribwa n'imibu n'ibindi byose reka noneho sayo masabuni duhingura turahingura turagira n'ibindi cyane cyane na matizani n'icyayi cy'ukunwa mu byatsi bitandukanye
ego ko ikiganiro twagihariye abakenyezi bari muri abo banyagihugu bahungukira canke n'abandi
n'abanyagihugu bose dukorana mugabo cyane cyane dushimikira ku banyagihugu ku mukenyezi nicyo gituma twakiye tugira n'umugambi na agaprojet ka twise femme et climat turabye n'ihindagurika ry'ibihe tukajya tuvuga tuti reka dushimikire ku banyagihugu ku bafashoni ku bakenyezi abo bakenyezi nibamara kubimenya nibo bazosa bigisha amakominote hanyuma ego cyane cyane dukorana n'abakenyezi nibo babifisemo uruhara runiniya
ego murakoze ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha akanya abifuza kugira icyo bashikirije canke babaza turafise umunywanyi kuri telefone Radegunda mwiriwe ego mwiriwe Radego ego mudu muri hehe Radegunda
nariko ndaje mu Kirundo
ego
ariko ndahagaze kugira ngo tuganire
ego me murakoze murafite ico mushikiriza kubiheje gushikirizwa na madame Jeanette Karire Kinyana canke murafite ikibazo mumbaza
jewe ico noshikiriza nuko ndanezewe cyane mpuye n'uwo mupasoni mukenyezi ashinzwe cyane n'ibyerekeye ubuzima bw'abanyagihugu agaheza akabushinga agomba yuko amagara yabo ateraje imbere akoresheje ubuhinga kama agakoresha ibindi Imana yaduhaye ku buntu benshi bakunda kwita pharmacie du bon Dieu. Ibyo pharmacie du bon Dieu ibicisha mu biterwa turima mu byimeza mu bintu abantu bashobora gufata bigacingira umubiri wabo batarinze guhangayika mbere batarinze no kubigura ari kubyitegurira gusa ari kubyirimira gusa mugabo ikibabaje nuko benshi batarabyijukira na cyane cyane abo bita ngonda basirimu bazi ibintu n'ibindi batobyijukira ngo abone kubyigisha abandi kuko bashoboye kubyigisha abandi bakababwira akamaro kabyo amagara y'abantu y'abarundi yogira inguvu rwose zo kugira ngo batere bajya imbere mu by'amagara bashobore kwiteza imbere bamerewe neza cyane batama baragwaragurika rero narabishimye kuko ndi umuntu yabigerageje rwose izi icyenda bishikiriza ko nutanga n'akarorero n'imihereye ko
murakoze turumva yuko mumushigikiye reka twakire kandi Renilde agira amajinete aragira icyo abashikirije mwese Renilde mwiriwe
neza
madame Renilde muri amajahe
kuri Bujumbura
ego murafite icyo mushikiriza cyangwa ikibazo mubaza Jeanette Karire Kinyana
nta kibazo mfite ndamubaza kuko dusanzwe ishyirahamwe ndongoye risanzwe rikorana nawe ibyo akora byose turabizi kandi turabishima kubera ari ibintu bifasha mu gukingira ibidukikije natwe ishyirahamwe ryacu rikaba ari ryo aricyo gishinze gukingira ibidukikije no kurwanya ubukene.
Yego, mwebwe mukora iki mu majambo makeya mugerageje gusigurira abantu mu munota nk'umwe?
Ego, njewe ndongoye ishyirahamwe ryitwa Association Femme Environnement au Burundi, ni ukuvuga umukenyezi n'ibimukikije.
Ego,
tukaba dukorera ku iruhande y'ikibira Parc National de la Kibira i Bugarama. Aho rero dufite ishyirahamwe ry'abantu turi 250 twese twihaye gukingira icyo kibira kugira ngo abantu ntibinziremo baza kuconona kuko carababaye kuva mu gihe haba ingorane mu 93 abo bakenyezi bacu natwe bose bari bagihugiyemo bacabiha umugambi w'uko barinda kugisanura bakagikingira kubera naco nyene cababaye nico gitumiye gurupe y'ibugarama yitwa dukingira ikibira dusanzwe dukorana na Jeanette Karire Kinyana iryo shyirahamwe riramurimira mu bintu yatoye byo gusubiriza ibitegwa kama bijya byati bahora batora bagata ubu barabirima bikabagirira akamaro ko barabirima bakabishora babisomye bishora kwa Karire Kinyana agaca bikoresha ibikorwa bindi yaranguye kandi barabironkeramo amafaranga.
Murakoze, turumva yuko mufise umugambi mwiza cyane. Reka tugaruke ku mutumire wacu Madame Jeanette Karire Kinyana Radegunda na Renirde, hari icyo ubabwira canke icyo uvuga?
Abo ariho aba akenyezi bimbonera kure n'ibimbonera babonera abandi bahanyuma bagaca no basaba yuko badufasha kubera si bose mu Burundi bamaze kwijuka. Abo bakenyezi mwumvise ni abakenyezi dusanzwe dukorana mugabo dushaka yuko
mumbare gato ndaba imbere ko mubandanya ndaba kosori gato ndaba ngira mwagomba kuvuga abakenyezi bimboneza
imboneza murakoze kumusori.
Yego, yego, reka
ni abakenyezi bimboneza
bandanya re bandanya.
Yego ego kugira badufashe kubera basanzwe dukorana n'abakenyezi bahamwe bo mu kibira mu Ibugarama mugabo dukorane ikatubikwize no mu Burundi murabona muri iki gihe cya epidemie ya malaria mu Burundi twigishe badufashe tuje hamwe batwigishe vraiment twivuye inyuma yuko ibidukikije bishobora kuba inyishu ku ngorane abanyagihugu bafise cyane cyane ifatiye ku ndwara no ku nzara no ku bukene.
Urakoze Madame Jeanette. Niki kintu mwokwishimira gushika umaze gushika ko mu bijyanye no gufasha mu gihugu mu kukingira ibidukikije?
Hari ibintu byinshi no kwishimira. Icya mbere na mbere kubona abanyagihugu basubiye kunywa icyayi ibyayi by'ibyatsi bahora barahebye n'ingaburo bahora barahebye. Abarundi bari barahebye gutanga ingaburo mu bana, ubundi baratanga amatizane bagafata nk'umuravumba bakawuha umwana, bakamuha icanda, bakamuha igisuru, bakamuha n'imikaratusi icayi bari basanzwe bakizi. Mugabo hari ibindi byose byinshi byari byarahebwe. Icyo oni cya mbere ndakishimira cyane kandi kirafasha mu magara y'abantu. Hanyuma ikindi nacyo nishimiye cyane ni uko hariho ibitegwa biriko birahona. Ibyo bisuru ndiko ndababwira, izo mboga, izo sogo, ubu unyi turazishyira mu marestora, tukazishyira bakabona yuko ari ibintu byahora bikora kera kandi n'ubu byokora kandi bigafasha abantu. Aho batsimbuye ibiharage bakabona yuko hariho izindi mboga bashobora gufungura. Nk'ibyo nicyo nyine ndacyishimira. Ikindi ni ukwishimira ni uko ukwezi guheze mbona hariho abanyagihugu batobato batonda kuri banki, kuri microfinance bagakuramo amahera bagahembwa.
bakaba bazi yuko barafite konti muri banke muri microfinance kanaka. Icyo nacyo nyine turacyishimira kubera abarundi benshi ntibazi nta education financiere bafite kubera nta mahera baronka ku kwezi ku kwezi, we abarimyi ntibari bazi yuko bashobora kuba bafite konti muri banki. Icyo nacyo nyine turacyishimira. Hanyuma no kubona dufite ibikoresho ngaha nadatashye mvuye muri Canada ubu ndi mu Burundi, kubona nshobora gukoresha ibintu byose twihinguriye ngaha mu Burundi, ari isabuni, ari amavuta yo kwisiga, ari korogate yo koza mu menyo, ari ibintu byo kunywa atakintu cyo hanze, numva noba nyotewe cyane. Mbuze ngo ni ukubera ntashye mu gihugu gikenye nk'u Burundi. Ngaha anyi mu Burundi dufise, novuga yuko dufise byose, ndashobora gufungura neza nkoresheje ibidukikije, ibidati babyuka bavuga urazi lo bio, ibintu bikiri kama atamapesticide canke byose ngaha mu Burundi ndashaka kubironka. Murazi yuko iburaya babyirukira cyane kandi bataho babironka kandi bizimbye, mugabo ngaha mu Burundi ngashobora kuba ndabironka.
Urakoze. Ikiganiro ni muri Isanga. Turiko turaba uruhara rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije no gufasha mu iterambere ry'abakenyezi. Nkabo umutumire ni Jeanette Karire Kinyana, arongoye ishyirahamwe ACC rikorera mu Burundi. Turafise munywanyi kuri telefone. Alfred, mwiriwe
neza?
Alfred, muhagaze he?
Ndiye magaze mu Karanza muri komine Butagana.
Ego, mugire icyo mushikirije cyangwa ikibazo?
Ikibazo nagira mbaze uwo mutumire. Nore kubera akorera mu gisagara kubera...
Aratubabarira gato, turafise undi mutumire, uri undi munywanyi kuri telefone. Jimmy, mwiriwe?
Mwiriwe.
Muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Magaze mu ntara ya Cibitoki, nashaka gushimira umutumire kuri icyo cyumviro cyiwe yazanye, ariko nkana yifuza akabazo nashaka kumubaza. Nati iryo shyirahamwe ryo tumva riharanira ibidukikije, ubwo baba bafise imirima barimamo ibyo bidukikije cyanke ubwo abanyagihugu nibo baba baja kubirondera mu mashamba, aho gusanga ngo turiko dukingira bya bidukikije ahubwo ugasanga turiko turabihonye? Nako kabazo nari.
Ego, madame Jeanette, mumwishure?
Ego, ndashimye kuri icyo kibazo kivuye muri Cibitoke. Kubera umusenyeri w'ibubanza bubanza diyoseze bubanza ikaba irimwo ifatanya province Cibitoke na bubanza, yaraduteye akamo ngo tugende gukorera muri diyoseze yawo. Hanyuma arasaba abasaserdoti abapadiri mukuru w'amaparuwase ko bokwitaba icyo kigobwa uyu mugambi. Ego, unyu dukorana n'abamaparuwase yo mu diyoseze ya Bubanza, tuvuge turashobora muri Musigati, muri Mabayi, muri ngaha mu Muzinda, aho hose turakorana, baraturimira bakatuzanira tukagura. Kandi yuko tubirima ubwa mbere byari mu ishyamba, mugabo tukura imbuto n'amabutiro mu mashyamba, mugabo tukabitera. Ahubwo turafasha cyane kubera hariho ibintu bimwe byari byarahonye twagarukiye. Kandi iyindi mishuno mubwira ni uko tuvuge nk'igihanga hafi yo mu Cibitoki, uyo munywani wa radio ari haratewe n'uruzuba rwinshi, hanyuma barabura icyo bajya. Mugabo twarabonye yuko bafite ibivurahinda ari byinshi muri iyo ntara ya Cibitoki Bubanza. Tuca turabasaba rero padiri mukuru w'igihanga ko yosaba abanyagihugu ngo babishire ngo babizane ibyo bivurahinda, ubundi byimeza cyanke bateye hirya na hino mu ngo zabo, nimubizane tubibagurire. Turabibagurira, barashoboye kuzana nko mu ndwi zibiri, barazana nk'amatoni ane ayo matoni ane kwiparuase yose nukufuga ni miliyoni ya mahera agenda mubanyagi hugu.
Ego mura koze turafise Agnes ariko imbere yuko twakira Agnes reka twakire bwa mbere Alfred twari twabuze mu kanya. Alfred mwiriwe
mwiriwe neza.
Alfred mugire ico mushikirije
cyo bagomba kubata umutumire.
Ego arakumva
nagomba kumubaza ikijyanye n'iki bakorera mu ntara za Bujumbura cyangwa n'ino mu mitumba hagati mu gihugu hagati boshika
nicho gusa
kandi kandi bomba kongera ko ama bo baboshika ino igihugu hagati bo tsalato anaje
mwebwe muri he mwe muri Alfred muri he
nende munara kanza mu gihugu cy'u Burundi muri commune batagahanda.
Ego reka arakwishura ico kibazo hanyuma twakire Agnes kandi acabishurira hamwe. Agnes mwiriwe Agnes ntitwumvikanye neza reka dusabe Jeanette Karire Kinyana. Alfred ari mu ntara za kure mukorera mu ntara zahe canke ntara vuze murayikoreramo
Kayanza tuko turarondera kuyikoreramo turakorera mu Kirundo ukugira uje mu Kirundo uca mu Kayanza nka Kirundo kubera hariho abatsitabye mugabo no muri Kayanza hariho bamwe bamwe twarahashize n'ihinguriro y'ibihingura amavuta aho hafi mu Kayanza ni ukuvuga yuko tukeneye gusa ko abanyagihugu babimenya kugira batangure kuzana ibyatsi mu Kayanza gusa si Bujumbura honyine dukora kubera ntitworonka ibyo duhingura n'ibyo tugura kubera nta byatsi byinshi biriho turakorana n'abantu gushika no mu makebuko no mu Rutana n'Imakamba ahantu hose bababwiye mu Cibitoki Imbanza gushika hariya mu Kibira dushaka gukorana noneho no mu Burundi hose.
Ego murakoze reka twakire Agnes mwiriwe. Agnes mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego Agnes twari twakubuze mu kanya.
Ariko jewe sinitwa Agnes.
Mwitwa nde?
Nizwimana Emiliene.
Ego murakoze kudukosora. Mufise ico mushikiriza canke mufise ikibazo?
Twebwe ikibazo turagifise.
Ego mukibaze umutumira arabumva.
Yewe tashaka gushikiriza niki?
Ego.
Twebwe aratwakiriye aradufasha nyene yadutoya dutoragura mu mabarabara twari bantaho nikora twari tumeze nka mayibobo.
Ego.
Hanyuma rero aradufasha aradukura kuguma duteza amaboko nka jewe ndi kimuga arankura mu buja adushira mu madu turatanze turariha tugasoba kubera turara mu nzu arimwo bamwe twakorana abanye twakoranye muri iyo shemu yo mu Kamenge barara hanze.
Yego
barara hanze none ubu baratanze barabaye neza.
None
ubu rero ingorane twebwe imugabo nta ngorane dufise yaratwemereye ko agomba tugurire
yego
ahantu tuzoza turarimira ivyo vyatsi.
Yego
urumva rero turi ku muhango turaryohewe cyane.
Yego ni vyiza Madame Jeanette Karire Kinyana. Emilienne mwumvise avuga uko mwiyumva gute?
Ego Madame Emilienne n'umukenyezi nawe nyene w'imboneza kubera yarabonye yuko ego arakenye mugabo hariho abakenye kumusumba gusumba we hanyuma niho twamubwira tuti twebwe aseci ntidukorana n'abantu umwe dukorana n'ishyirahamwe turamutuma kugenda kugira ishyirahamwe agenda kurondera b'abagore b'abamaribobo batagira aho baba baba muri Nyabagere ngaha munsi hajya muri Nyabagere hanyuma
abantu
batanze bariho mugabo kubera amahera make bagiye basora aheze hagira imyaka ibiri ibe imyaka ibiri dukorana make baguma bazana biyungunganya urumva rero yuko ubu unyi bafite aho baba bagiye gupanga kubera baronse utwo dufaranga ayo mahera make make bavuye muri iryo barabara ubu unyi basige novura yuko bafite akazi mbere no ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu w'umwaka uheze twaragiye atese yaragiye kuraba aho baba nicyo gituma twaciye tubona rero yuko baba mu makondisiyo mabi hanyuma rero kubera ataho bafite babirimira nibyo bazana ari ibyo batora hirya no hino tuca dusaba tugira umugambi wo kuraba aho twogura mugabo aho twogura hakaba ahabo barima ibyo barima bakabituzanira hoba ahabo kubera gushika aho umugambi wo gushika aho igihe bakikora muri uyo mugambi hanyuma iyo onye nivyo tuko turakora kugira turakure muri ubwo bukene kandi ubunyi barazi yuko ibyo biterwa byose batuzanira nabo nyine barabikoresha muhira bakabikoresha bakabifungura bayikura mu icyayi nivyo nacyo baracunguyemo kubona yuko ntibagiye gusabiriza kubera bataronse ubugari ubugari bw'ukurya mugabo bashobora kunywa n'icyo cyayi cyanke ibindi bakagira ubuzima bwiza.
Ego murakoze madame Jeanette Karire Kinyana. Ni ikiganiro cy'umukenyezi kandi kuko turaba ku iterambere ry'umukenyezi mbega abashinga ntahe bobo bitura ntimwokorana
cyane gose ariyo n'abashinga ntahe dukorana mugabo abakenyezi bategezwa kuba benshi kubera nibo bameze kubi nibo babijana mu ngo zabo nibo babijana nibo babihana n'abana muraji yuko abakenyezi bakora byinshi mu ngo hanyuma mugabo n'abagabo ntitubashyira inyuma nko mu ishyirahamwe hashobora kuba hariho abagore bashyika nk'amaporcentage
70%
mugabo abandi bakaba abagabo kugira ntibakore bonyine kubera abakenyezi bakoze bonyine abagabo bohava bagira ishyari kandi bakibaza yuko hari amahera menshi bakuramo bakabatsinda ko mugabo bakoranye bica bifasha mu ngo bica bifasha muri kominote bifasha bose mugabo cyane cyane dushimikira ku bagore kubera uruhara rwabo.
Ego n'abagore barakeneye n'abagabo babafasha nk'uko bisanzwe. Eric turamufise kuri telefone. Eric mwiriwe muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ugende ngo zina cha kuvuga icyo keno kwitse keno cha bakenyezi kwitse byo dukikije.
Ego
icyo mbona nuko n'ubu umuntu umwe nubwo hari abantu benshi usanga bakunda guca bicira ibiti abandi bakajya mu ishyamba ugasanga ibiti byinshi barabiciye mugabo bagacisanga niko bituma by'ukuri bariko babungabanya ibidukikije. Rero jyewe kino nibona nigeze kuvuga ko i Bujumbura hariho poroje bigeze kugira yo gukoresha uburyo bwo gucana batabanje kwangiza ibidukikije.
Yego
rero nibaza ko ibyo bintu bashobora kubikora kuko hari abantu nimvise bavuze ko bashobora gukora umucafu bivanye n'ubuhinga bakoze ugasubirira amakara.
Yego
ikindi nacyo navuga nuko abantu benshi usanga bakunda guca benshi nyine sinabajyamu gusa ugasanga n'abagabo benshi ugasanga bariko baricira ibiti kandi nizo nizo tuzine ko oxygene twikura ku biti baca usanga iyo oxygene duce tuyibura.
Yego murahejeje.
Halo
yego murahejeje.
Rumva nashaka kuvuga ko ibyo bintu bobikora bashobora guca begera nk'aho bari Bujumbura bakabigisha uwo mugambi bakawushikana mu ntara zose kugira ngo by'ukuri ibidukikije nyine bigume bihari kandi ikindi nacyo n'ibikoko nyine birumve naho bijya kuko n'ibikoko
Ego murakoze madame Jeanette Karirekinyana hari ico wogira uwo munywanyi
Ego kubera arashikirije ibyumviro byiza kandi nivyo hariho ingora yo guca ibiti no byosha ngahari nashakubwira yuko twebwe dukoresha amababi amababi y'ibiti dukoresha ibyatsi ntiduca ibiti ahubwo turarimisha ibiti ibyo onye n'ikintu cy'ukwerekana neza abantu bakabyumva ubundi yavuze iberekeye gukoresha le foyer amélioré ni ukuvuga ubuhinga bwo guteka gukoresha kujya dukoresha imbabura zikoresha amakara menshi ahubwo tugakoresha izo foyer amélioré zikoresha energi nkeyi mu byerekeye ibidukikije hanyuma yavuze icyiyumviro cyerekeye na biomasse ni ugukoresha iyo bitapu tukayikoramo
amakara
ashobora gucana
yego
ibintu bashobora gucana nibyo onye turabikora kubera nk'ubu twebwe tuko turahingura amavuta ibicafu bivuyemo ntiduca tubita duca tubihinguramo turabikoramo alosinye baturabikoramo umwavu hanyuma ibindi tukabicanisha ni ukuvuga uyo onye Alfred amaze kunyugwa no gukingira ibidukikije kandi bikaba binezereye
ego murakoze turafise kandi na niyo nkuru kuri telefone niyo nkuru mwiriwe niyo nkuru muratwumva
ego ndabumva neza
ego tubasabe muhagarare neza mufise icyumviro cyangwa ikibazo
okay ndiza icyumviro no terera hanyuma
ego
kubyerekeye ibidukikije bifite akamaro kaniniya cyane mu buzima bw'abenegihugu
yego
ni ukuvuga ibidukikije biramutse bihungabanye ni ukuvuga ubuzima bwa zina muntu wese babuhungabanye mbere bibaye na ngombwa n'ubuzima bw'umuntu bugatakara bugahera umuntu wagapfa hanyuma ndavuga nti ngahe muri leta y'uburundi ndetse navuga leta y'uburundi nkavuga n'umwenegihugu kubera umwenegihugu niwe mwene gukingira ibidukikije twashimikiye cyane ku mukenyezi umukenyezi kubera ko twese twebwe abashinga ntahe umukenyezi usanga kenshi ari mu bikorwa byo kurondera ibyo gutegura imfungurwa cyane ibindi usanga bisabwa na bino binyabuzima nacyo cyane ibibiti turafata rero ugasanga bafashe ibiti barabicanye barabyononye ugasanga ndetse ihindagurika ry'ibihe na cyane cyane imyuka iduga mu kirere konona icyo twakwita igisenge imvura ikagwa nabi izo zose ni ingaruka mbi cyane ku mwenegihugu ndetse atari umwenegihugu ngaho mu Burundi gusa bigashyika no mu yandi makungu yose
egume turumva yuko usa n'umwunganire reka twakire kandi rashere
mwiriwe
rashere muhagaze he
tuhagaze mu gatumba
ego mwumvirize ikiganiro murafite icyo mushikiriza intererano cyangwa ikibazo
turaterera kandi harashoboka kuba n'ikibazo
ego gira ko
twebwe twariyunganije tugira umugambi wo gukingira ibidukikije turashinga ishyirahamwe hanyuma tukabishora kuri uyu mudamu Jeanette tumushyira amababi agahinguramo ibijyanye n'ingaburo hama rero tukaca twiyemeza no kubirima kugira ngo ntitubishore hama ngo tubihonye ni muri iyo ntumbero turimo kugira ngo dukingire ibidukekeje
ego wari wavuze yuko ufise n'akabazo hari akabazo mubaza
nari mfise akabazo nubaza Jeanette
ego
muki du telefona mwatubwiye ngo nabakenyezi yadufasha.
Ego mubaze tubasa mubaze.
Twagomba tumubaze rero mu buryo turiko turakorana. Mamu ntumbera gwa ko tekora dufasha twebwe tumbisanze turabirondera tukabishora katugurira.
Ego.
Ariko rero hariho turu ko turabona ibibazo bitariko biragenda neza nko mu banywanyi kandi tuba twamaze nko gutanga raporo ugacusanga tugiye kuraba nk'amafaranga kuri konte tugasanga igiciro twabwiye abanywanyi sico giciro kandi yadushiriye amafaranga kuri konte ico nacurumba kitakituzanira ico kitakituzanira ingaruka mbi mu banywanyi tukaca dusanga menga turabaye abasuma ku banywanyi urumva tukaca tugira amajwi mabi sinzira cyo ico yo kidufasha ko nuko byogenda.
Egome yabumvise ariko dushimikira cyane cyane ku ruhara rwa mukenyezi kubijyanye gukingira ibidukikije kubijyanye n'inyungu rero z'amafaranga ntitwogihagarara ko cyane ariko mu gihe Jeanette uba yifuza kugira icyo akivuga ko Jeanette abo bantu babiri aho icyo bishyura ko
ego uwa mbere no mubwira yuko nimbawe cyane n'ubwene mbona abanyagihugu b'Abarundi bamaze kubona akamaro k'ibidukikije yavuze akamaro cyane k'ibidukikije mugabo Abarundi barabibona barabyahimirije barabyumva mugabo hasigaye yuko bamenye kubikoresha bakamenya yuko ibyaremwe ibiri ngaho onye ibyo biterwa sibyo gusa gushariza sibyo guhagarara ngaho Imana yabiremye kugira ritubere imfungugo kandi ritubere n'umuti bigwatwaye cyangwa bitubere ingaburo abanyagihugu rero nobabwira yuko nibyo ni byiza kubimenya mugabo nabyo nyine babikoreshe niho bamenya niho bobona kubikingira kubera bamaze kubona n'akamaro kuri bo nyine no ku miryango yabo na cyane cyane nk'abahimiriza gukoresha ibidukikije ibyo bazi kugira bigwanye muri iki kiza cya malariya niho nshimikiye cyane. Hanyuma ibyerekeye Madame Hachette namubwira yuko ego twebwe turakorana n'abanyagihugu twihaye umugambi yuko gufashanya mu kurwanya ubukene cyane cyane mugabo twe dukora ntidutanga amahera cyangwa ibindi ahubwo dubaha twerekanye turabye ibyo bazanye donc bahembwa amafaranga basanga ku makonti yabo bihuye aca ahura n'ibyo bazanye byinshi baronka menshi bazanye bike baronka make ni ku kiro no ku kiro nuko nyene urumva rero hariho amezi usanga abanyagihugu baryohewe hariho n'amezi usanga bataryohewe mugabo byose nk'uko umukuru w'igihugu umwe wo mu Burundi yavuze byose biva mu maboko yacu.
Egome murakoze abanywanyi baraca kenyere kwakura ari benshi turafite Samuel kuri telefone. Samuel mwiriwe muhagaze he
kuri Bujumbura mu Burundi?
Yego mugira ico mushikirije.
Murakoze tambere manje kuramutsa wo mu Kenyezi w'imboneza.
Yego
ama nagira ndamubaze numvise ibyo yashikirije n'ibintu byingira kamaro kandi afite ibi imigabo n'imigambi irashe na cyane cyane muri kino gihe igihugu cyacu cyatewe n'ikiza cya malariya. Nagira ndamubaze ko nkumbure apare yuko ari ugukora imiti muri ibyo biterwa bidukikije batera ko nkumbure batoba harimo ibintu byo kugwiza akazi nkumbure batoba batanga akazi nko ku bantu na cyane cyane ku bantu b'abashomeri barazi yuko uye mu Burundi hari abashomeri benshi batagira icyo bakora ko rero ko nkumbure naganda musabe nko ku ruhande rwanje ko yoba yo etetre boba bo tanga meme n'amasage ku bantu babyipfuza bakabona uko iyo miti ikogwa hamwe n'igihe batazoba akibasha kubikora kubera imvo zicanke ziriya azoba afite abantu benshi yigishije akazi yaformye bazogume babi bazoca bazomukurira mu ngati canke nemetetse no kuba mukurira mu ngati bashobora guca ba bahatorera koyo kubakaronka ico bakora bakava mu bushomeri nabo bakaja kora imirimo iteza imbere igihugu cyo nagiye ndamusabe amwe byoba ivyo iyo migambi yo bayifite canke ho bariho nka jemerereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura nipfuza kumenya ukuntu ivyo biterwa ivyo bakoresha ivyo bidukikije bakoresha ukuntu babihingura n'ukuntu babirima nari nkeneye insiguro nyinshi kuri ivyo kandi nashaka no kuvyiga nkumbure nanje nibaza ko vyomfashije muri kazoza aze kunyishura tubakoze
murakoze Jeanette Karire Kinyana uwo munywanyi wa mwumvise tubusaho mwishure
yakoze kwerekana icyo umugambi wacu ushobora kumara mu gutanga akazi ubuzi ego kuva aho twatanguriye uyu mugambi tumaze kuguha akazi abantu benshi bamaze kuhakurira akoyo akazi mugabo nomubwira yuko akazi ka mbere ashobora nawe no gukora ni ugukoresha ibyo afite ahubwo akaraba ibibukikije hirya no hino ahari aharereye sinumvise neza aho yari aherereye
ari Bujumbura
ati aho ndi nibihe mbona nshobora kubirima nshobora kubi murabona yuko mu Burundi bose ntiboherera kuba abafonctionnaire cyangwa bose ntiboherera kuba abakozi ba leta cyangwa abakozi bo mu biro ahariho hose ahubwo bagaharanira kurima no korora ibidukikije no kurima ibyo bidukikije akabona yuko ashobora kubikuramo amahera arashobora kwiyumvira ati mbega ko numvise ko icanda gishobora kuvamo amahera ese kinoraba nkagenda kugisoroma cyangwa nkabirima nk'icyo canda kandi nta n'uwo bimweba ibigori arashaka kubirima bakabimwiba mugabo ari ibyo byatsi bisanzwe byimeza nta n'umwe ashobora kubimwiba agaca abisoroma akabizana niko kazi ka mbere kubera ngaha mu Burundi hariho abakene benshi ata amahera baronka ukwezi guhera niko mbona nofasha abanyagihugu mu kuronka amahera nukubakirira ibyo bashaka gushora ni muri ibyo byatsi icyo ni cyo kintu cya mbere twokora nako kandi cyo muha akazi icya kabiri twofashanya ni uko nimba afite ubumenyi ibyerekeye ibyo nyine bidukikije ibyo byatsi ibyo kurima cyangwa iki yoza akatubwira ishaka saje amasaje turayasanga mugabo akayakorera ahari kubera abantu bose ntitwobahereza muri asesi kubera na twebwe urumva bica bisaba uburyo n'inguvu kugira tubakurikirane ahubwo natwe dushaka natwe twiyungure kugira dushobore no gukwega abandi hejuru nicyo gituma dushaka yuko abanyagihugu baraba babona akazi ubuzi aho buri mu burimyi mu mwuga w'uturima aho bari hose
ego murakoze turafise na Stanislas kuri telefone Stanislas mwiriwe
nibyo neza Aloyse ndagushuhuje
yego murakoze muhagaze
ubu ngubu duhagaze i Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda njyewe najya muhanze nshimira ijwi rya Amerika nshimira n'umutumirwa Karere k'Inyana kuko yatugejeho ibisobanuro byinshi cyane ngira ngo mubaze ese nk'ibyo bibakikije urareba ko nk'abantu bavuye nko mu kindi gihugu bashaka kugira ngo babe bagenda kugira ngo babisure kubisura barabishyura cyangwa ntago babishyura nene nongera kuba namubaza nti ese umuntu ashaka kugira ngo ahagere aho bakorera yaza kuduha nka kontagite z'aho bakorera murakoze cyane
ego madame Jeanette abanyarwanda hari icyo mwubafasha muri uwo mugambi
abanyarwanda abakongole abatanzania abo mu Tanzania muri Kenya bose n'abaganda nta n'umwe dudashaka gukorana muri aka karere kubera nk'ubu unyu nko mu nzu iheze twarakiriye haheze inkinzi zitatu twakiriye umukongo yavuye Goma Goma yaraje atuzaniye n'ibyatsi bimwe bimwe bafite natwe araza kuraba ibyo dukora n'ingene n'uburyo tubihingura
hanyuma nawe atarakira ubindi ubundi bumenyi n'ibindi byose atarazi arabitora bitwara iwabo no mukorakiriye n'umunyarwanda mu ndwi heze yaje atuzaniye nk'ibyo bafite tutaragwiza ngaha mu Burundi nka citronelle nka verbelle citronnée yarayituzaniye na mugabo nawe agenda atwaye ibindi nka atwara centre asiatica turahererekanya ubumenyi tugafashanya n'ibi bihugu byo muri aka karere.
Ego murakoze, reka ndababaze, ibiti mwaba mumaze gutera mu gihugu cy'u Burundi bingana iki muri uwo mugambi wanyu?
Mana we, dufite ibintu dufite birarenga 30, birarenga idati 30 dufite tumaze guhingura kuri lise bitangurira muri ibyo byose 30 hari kimwe cyonyine cyavuye hanze, niyo kataria nakuye muri Canada kubera nzi yuko ubushakashatsi bwerekanye yuko ari igitego kivamo amavuta yirukana imibu. Nicyo cyonyine twakuye hanze, naho ibindi tubikura ngaha mu karere, tubikura ngaha anyu mu Burundi, tubikura kandi tugashaka mu masamba, tugakorana n'abanyagihugu babizi nk'irya asosiyasiyo mwumvise afede dukingire ibidukikije b'abakenyezi baratwigishije ibitari bike, baratubwira ngo kera ikiyi cyafashe iki hanyuma tugaca tukigira ko ubushakashatsi hari nk'icyatsi cyitwa umunyegenyege ngaha mu Burundi bazi kuva na kera bari bazi umunyegenyege, hanze ni mu rurimi rw'ubushakashatsi ni firantuzi, hari ubwoko bwinshi bwa filantus. Iyo ni umuti bashaka gukoresha mu buryo bwinshi, twasanze mu gihugu cyo muri Ghana bashobora no kubawukoresha mu kwirinda malariya, mugabo kandi bakawukoresha nk'icyayi bakagiteka bakabigira bamaze kukigira ku nivo industriel, mugabo ngaha mu Burundi tutabizi. Nk'icyo rero twara keretse nk'abanyagatumba ba Madame Rachel batuzanira ibiro amajana n'amajana y'icyo cyari, ubwo urumva yuko tubiteza gusa turabikura n'aho biri turabihesha agaciro byinshi. Rero nk'ibyo bishyika 30 ni byatsi byo muri aka karere duhesha agaciro cyane cyane.
Ego murakoze, turiko dusa n'abasoza, ariko reka duhe akaryo Bucumi nawe agira cyashikirije mu majambo make. Bucumi mwiriwe?
Mwiriwe cyane.
Muhagazehe, mwifuza gushikiriza iki mu majambo make?
Jewe ndi Kiremba, ndahantu Kirembi bururi mu Burundi.
Ego.
Nari nashatse kubaza uyo mumama, ndumva iryo shyirahamwe ryaburira akomeye, none basize umugambi w'uwuhe barashaka yuko baba bagomba kurikwiragiza mu gihugu cyose kugira ngo bifashe n'abanyagihugu bose.
Yego, ya kumvise Jeanette mu mwishure.
Yego, murakoze.
Yego, nk'uko nabwiye umunyakayanza ni bururi nyene mpora ndahagendera cyane cyane ibuta, hariho umuntu akora nk'ibyo nkora ngaha anye Bujumbura. Ibuta rero hakaba hariho isantre ikora ihingura kandi yabitanguye kera Padiri Leopold, yabitanguye kera kandi arafasha abanyagihugu batari bake. Mugabo rero nshaka kumubwira n'ikiremba abonye yuko hari icyatsi cyangwa igiti gishobora gufasha arashobora kuduhamagara akakigwiza, hanyuma rero tukaraba ko twogikorera ko tugakorana n'uyu munyagihugu ari Kiremba.
Ego, mu majambo makeya, mukorana gute na Leta y'u Burundi?
Leta y'u Burundi dukorana mu buryo bwinshi, ubwa mbere na mbere tuciye mu bushikiranganji, ubushikiranganji y'amagara y'abantu ubwo bushikiranganji barazi yuko dukora mu kurinda malariya, tukadukorana n'irya porogaramu iraba ibyerekeye kurinda malariya. Barazi yuko dusansibiriza duhimiriza abanyagihugu mu gukoresha ibidukikije, abo ni bamwe mugabo turakorana n'ubushikiranganji
nibidukikije bidukikije rero aho nyene barazi yuko hariho mu gushikana byo bidukikije
madame mumbabarire mumbabarire duriko dusana basozera nkabo wifuza kubarondera abo batora ku nimero ya telefone ya
ego mu nimero ya byuko yonga ari abantu bari ngaha mu Burundi 2022
mobile nayo
mobile ni 2017
urakoze ikiganiro muri sanga cyuyu mwanya kigarukiye ngaha ariko ibindi biganiro bica kuje bya Amerika birabandanye.